Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook ni voa radio yacu, turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Turasabye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko gufata ingingo yo gutahukana ibujumbura ibiganiro bihuza abarundi bibera i Arusha.
Uyu ni musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga ni mukanya mu makuru. Musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga rero yari mu myigaragambyo hamwe n'abaturage n'abandi bategetsi ba Rumonge bamaganaga rero abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka ushize mu Burundi, cyane cyane ariko igitekerezo cy'uko bajya mu biganiro abari mu myigaragambyo rero babyamaganiye kure. Evariste Nziko Banyanka yakurikiranye iyi myiyerekano yabereye mu murwa mukuru w'intara ya Rumonge.
Imyerekano yo kwiyamiriza kw'abashatse gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku wa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2015 ko batoronswe ubudahangarwa yari rongowe na buramatari w'intara hamwe na musitanteri wa Rumonge. Musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga yashikirije ijambo yabwiye abitabye urwo rugendo intumbero yarwo.
Intumbero nyamukuru kugira ngo amaze kuyumva kwiyamiriza abantu bashaka gusabira ikigongwe abantu bagombye gutera kudeta mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo bintu ku isi nzima atahantu byari bwakaboneke. Rero uno munsi twasitukaye niyonka ukwiyamiriza abo bantu bifuza w'ikigongwe abo bantu.
Ibisabwa n'abanyarumonge bitabye imyiyerekano y'uno wa gatandatu kw'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 batoronswa ubudahangarwa immunité provisoire mu Gifaransa ntibihurizwa ko n'abanyepolitike bose bo mu Burundi. Umushingamateka Gaton Rwasa arongoye urunani imizero y'abarundi si uko abibona.
Abantu ko bagirizwa n'ubutungane ibyo n'ibisanzwe. Mugabo umuntu yataracirwa urubanza uwo muntu arayitwa umwere. Rero mu gihe abo baba bafite icyo boterera muri ibyo biganiro simbo n'igituba batobaterera, none ko ubutungane budaca buhera kira noneho hariho bijya bita ubudahangarwa bw'ikihe cyifata kibanza immunité provisoire mu Gifaransa, none bayitanze kugira ngo ibiganiro bifate umurongo bihere hanyuma nimbara bakurikiranwa baze bakurikiranwe cyo twariki.
Mu ijambo ryasomwe na musitanteri wa komine Rumonge harimo gushimira leta y'u Burundi yase kuja kwicarana n'abashatse kwitembagaza. Igisabwa muri iryo jambo nk'uko byavuzwe na musitanteri Celestin Itanga nuko ibiganiro bibera i Arusha byotahukanwa mu gihugu.
Turasabye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yimirije kuba ku igenekerezo rya 10 rusahama gufata ingingo yo gutahukana ibujumbura ibiganiro bihuza abarundi bibera i Arusha. Turasabye kandi ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kurekura abarundi bahungiyeyo ngo batahuke mu Burundi.
Iryo jambo kandi risaba abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kudasubira guha ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Muramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana yunganira musitanteri wa komine Rumonge yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ibyabaye mu Burundi abifisemo uruhara.
Natwebwe nk'abanyarumonge turabisabye ku nama y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere izoba ku itariki 10 z'ukwa gatanu. Muri iyo nama izoba bariko bararaba ku by'u Burundi. Turasabye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntibamuhe ijambo ku kuvuga iby'u Burundi ko ntiyo heza ngo afashe abakubita kudeta mu Burundi. Kuki gituma yabafashije nuko abagabye kwita kudeta bose bari iwe, none harabo yafashe siho bari ntibari iwe hamagashaza kuvuga ibyerekeye Burundi.
Ugo rugendo rwatanguriye imbere y'ibiro bya komine Rumonge rukarangirira ku musenyi wa Tanganyika aho bita kuri Plage de Rumonge. Byari byitabwe ahanini n'urwaruka hamwe n'abunguruza abantu ku makinga. Mu Rumonge Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
tuve mu Rumonge tujye I Bujumbura naho habaye bene imyigaragambyo yingi y'Ibujumbura ariko mu murwa mukuru yo yakoreshejwe n'amashyirahamwe yigenga Eloge Wilika neza nawe yadukurikiraniye iyi myigaragambyo araduye inkuru
Indirimbo bene izo zihagiza President Nkurunziza n'imigambi yiwe nizo zasamirana mu rugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwatanguriye muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abari muri rwo bihereje amabarabara yo muri komine Mukaza hagati mu Gisagara barahinguka gushika ku kibanza citiriwe ukwikukira imbere yuko bahashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda I Bujumbura aho bahashitse akayagwa karayagwa Twese zombino no kwatambira hari n'ubutumwa bwa hatangiwe.
Abende gihugu twavuye hasi. Aba bose batemegaje ubutegetsi kugwamagara abantu mu barabara. Mwavuze muto abantu muraniyamirije ko minduru nyinshi cyane gose.
Iruhande yabiyamirizwa hari n'abashimagizwa. Abari umyerekano batubwiye ko ari abanyagihugu bakunda igihugu n'amahoro biyunze ariko rero ahanini bari bagizwe n'amashyirahamwe yigenga atari make mbere njangwa Gilbert Beko atwara Europe Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari amashyirahamwe yigenga yabatumye ko njangwa anatubwira imwe mu byo basaba
twe dusaba nk'iyi nama izoba y'abakuru b'ibihugu agiza ka karere kacu kayase yuko cyane cyane ubwa mbere boraba icerekeye abo bantu bahungiye mu bihugu duhana imbibe bakabazana bagacibwa imanza mu Burundi bakavyemera kandi bakongera bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko botandukanya impunzi impunzi ntizimeze kumwe zose hari impunzi zahunze ubwoba ziragenda kandi atacu zariko ziragirizwa Izo rero bozikuramwe zigatahuka leta y'u Burundi kagenda ikabazana bakarungika na hashere bari kumwe bakaza abagombye guri ku butegetsi nibo baguma muri ayo makambi hanyuma leta y'u Rwanda ikemera yuko abo bantu bavamwo
nabajije njangwa niba yiyamiriza mu kapa canke cyiyumviro ciwe
uyu muhuza ntidushobora kumwiyamiriza ivyo ntibishoboka twiyamirije
cyiyumviro ciwe
twiyamirije oya icyumviro ciwe rwo muhuza arafite uburenganzira bwo gusaba ikintu kubera n'umuhuza ariko aragisaba kugira ngo arabe ko bakimwemerera cyangwa bakimuhakanye twebwe rero tugombye kwerekana umuhuza yuko cyo cyumviro twagihakanye kandi twerekana leta y'u Burundi yuko cyo cyumviro twagihakanye mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki dufadikanije n'abene gihugu bose bo muri miri ya Bujumbura twiyamiriza yuko icyo cyumviro tugihakanye yuko kitoba kuko ko bari gusasira indava kudahana naye handi umuhuza wewe ni irambire yibandaniriza akora akazi abyumve neza yuko abajya mu biganiro abana badafite ico bagirizwa abashatse guhirika ubutegetsi bashobora kuja mu biganiro batarahereka imbere y'intara
mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa yari yandikiye president Nkurunziza musaba guha ikigongo cy'agateganyo abanyepolitike n'iyindi migwi y'abantu yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ku itariki ya 2024 ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwishuye kubwo bubasha ufite inama nshingamateka n'inkenguzo z'amateka hisunzwe ibwirizwa nshingiro ariko n'izo nzego abari mu myiyerekano bazisabye kutabikora Eloge Wilika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
hagati babasabirizi baragenda baba benshi mu bisagara bya Kirundo na Muyinga Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye na bamwe muri bo kandi aganira n'abajejwe intwaro
Abo basegerereza baboneka cyane cyane mu masaha yo gufungura imbere y'uburiro canke mu mihana abatari bake bavuga ko batanguye gusegerereza vuba bakavuga ko babitumwe n'inzara iri mu gihugu abambere twavuganye nabageze mu zabukuru umwe n'umutama twasanze mu gisagara cha Muyinga uwundi nawe n'umutama kazi atonda buri munsi mu gisagara cha Kirundo
sinahoranje ngaha gushera ndabitumwa neza Nawa nikole ibi biharage biri hejuru nibiheze nibyo ntari je nahora nikole akabisa nahora nirimira kazi sasa kola nyene
twese ko kubera ubukene dufise muhiri wa inzara nyise mu gihugu kubera tubagise cyace mu Burundi kibazo inzara oya kwe ntacari ho ni mu mwaka nyine uwose mu uyu mwaka
nabana bavuga nkuko uyu aturuka muri komine ya Bugabira.
Papa na mama barahari ngeje naratashe cyangwa yatubona kintu bona kintu boronka ngorongo bongaburi ngo nisubire ngino ngo nzogaruka iharage cyeze ngo bacha binuka Bugabira bwe abantu bose uzumva bavahari mu Bugabira Bugabira hari nzari imwe yakomeshe yaje kwisabira utwo niriri
mu basegerereza hahora hakunda kuboneka abana n'abasaza gusa uno munsi harabonekamwo n'abakenyezi bakiri bato
ubugabe twebwe n'ukuri turashonje nani hatarira komeye ari watu ntajeho ntanahantu mfise naho umusogoro n'umugabo wanjye yarantaye yarigiriye i Tanzania
uwe wahisemo kuza gusaba ngaha mu Gisagara
none nari kugira gute nyene ko atanahantu ndo nk'agasara ngo nze gucumusara cyenza nyene kugira ngo ndabe yuko noronko two mpenduza abana
abana bari basanzwe bibera mu ibarabara bavuga ko amasumiro yagabanutse bemeza ko vyatumwe nigwirirana ry'abandi bana muri no misi
ko twari tungana ubwo bari yongere ari beshi nibeshi baguma ugiye no mwisoko karonderi urukato ko twaruronka bwa mbere ubusiko tururonka ugiye gusaba urukato mwisoko usanga ari abana beshi nyene bwa mbere ugiye yo wararonka urukato ubu rero twese ubu abana babaye beshi bamwe bararondera bakaronka abandi bakiri guko nyene tacho turose tuki nyene batukihangana uduhaya kantu nyene tugasangira nko kubona tuba twicaye nga turiko turasaba
kubera ko amasumiro atakiboneka uwo mwana avuga ko acishamwo akiba akemanga ibikurikira
umva bonyane nja mu isoko guhiga iconjo ari wasamaye namutwara nk'ikintu kuganza kugurisha donge byonjo kandi nyene urumva mbayeho nyene mu barabara nimvule nyene kuyinyagirira mu barabara kubera singire yo nja niyo mvu ubonyene mbayeho kimya kimya
wivye ufashwe bigenda gute
arankubita nyene nka babara nkamerwa nta niyo mpamvu nyene usanga ubuzima bw'umuntu bwarononekaye
mu ntara ya Muyinga Badende Jumayine umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga jejwe iby'ubutunzi avuga ko igwirirana ry'abasega atari kirenga
umwe barabara abari basanzwe basabiriza ni bo twatubona babandanya basabiriza ariko ntabwo twovuga ko biyongereye ku rugero rw'ubwoba cyane hariho benshi barashoboye kwigumya abana bumye barabara ntitwovuga ko biyongereye kubera ibintu by'inzara aba hari n'abari bahasanzwe kuko nibamenye nta nuvuga ko ata masura mashasha tubona
mugenzi we wo mu ntara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ko mu basega harimo abarenza urugero
kuva habaye amagume ico kintu caradutse mu ntara ya Kirundo ko haboneka abantu baza gusegerereza mugabo kuno munsi ubu tubona abo baragwiriye nubwo atari benshi cyane mugabo baragwiriye tugiranije no mu minsi hera ariko benshi turabona hanini yuko rimwe na rimwe hari abaca barenza urugero bagashaka yuko baronka ibyagusa badakoze kuko harana abo ushobora kubwira ati tondana amasuka tubahakaze mukore mwabo kabana kumenya ntabyo bashoboye
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi arongera akamenyesha ko hari abagore bayerera n'abana bakajya gusega ku mvu zikurikira ubwa mbere hari abagore baharikwa n'abagabo babo bakabyara abo badashobora kurera ubugira kabiri hari abagabo bari amatongo bagasha babura aho batungira umuryango bakanduruka bomoka bakabuta uwo mutware asozera avuga ko inyigisho zo gutunganya ingo zigikenewe mu banyagihugu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ndigi kino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bega yemwe ukora urira ashaka kunyica nyene nyene. iki cha mugabo wote kugukora nka machine
erega ni machine nayo irateri karu ahandi ho ni kursi iri kuri ki radi kumara amasayindwe yose uhagaze uri kuravuga atana pause
nano kurubukaga boss
eh kana no kurubuka
kandi shawe no muri pause sinigeze ndakubona mu bandi bigisha wari he
nari mu ishuri nari ko sigura ibyigwa byabananiye kumva bacha baranka kundeku bemera gwe ba pause
eh aha ati baranka kukurekura
eh
urumugenzi wabo cyangwa urumwigisha wabo
umwigisha wabo
hari abanyeshuri urumva bahamategeka bigisha ewe sha boss ha
Riga bizoza sitegeko nawe nabanyeshura ahubwo nitegeko mabwa numwuga wawe.
Numwuga wawe.
None no jamwe ishure nka aba bana tatatu batahuye ngacangororizo.
Yo babitaho.
Ngondo mu prof.
Aho waje kusubira muri iryo shure ugatanga devoir civil. Abo bitura bo babangahe.
Nashi ntanwe yo bamwe.
Uko kwari uguteja kanya ko kuruhuka. None nawe rabingere namaso yatukuye.
Asha bo bitora gose vraiment shaka bari we unja kubibabaza ntugire ngo nigirikije kugira ndagutsinde.
Jenge mwishuri nkigisha nta uryo gora. Tubu bajije kibazo kamuho. Jewe
nuko bimeze.
Ahubwo mbwira iryo shuri shaho. Aho usanga hari mwakigemekeza akagutwaye umuti.
Ahubwo uranyibukije mbe wewe na maki mutwigeme twonga.
Twigeme. Erega nawo nafise uwonza ndishima ko nka wewe ntiwocunuka ngo ngendana n'utwana kamembe.
Cyabizo dutabakona barangu. Reka kwigisha sigaho turazi naye.
Jewe byiri kuravuga ntavyo ntahura. Aho usanga uhendwa n'abanyarusaku bapfa kubona mpagarara nyine n'umukobwa. Nigi. Ngo jenda mazingana. Abo bamaze kumbona nabo bose nabo nigisha. Areka
kwe. Ewe Cyabizo. Naivote nione nawe nukubeje iyo kaembo ni mbere yawe iyo sigwiwe
none birabujijwe ko mfati ikaye ya ivete kandi ndamwige uze gute ko nafise niza abandi
none nabandi ubigishiriza muhira nka ivete
ariko gaboso we na maki ababyeyi bamuma yego ndamwigishe urabasumba wewe nose uza kumbwira ibyo nkora nibyo ndeka je mu byuvuze byose nyumbiza taki kuraba kirimo
bari kuguhanura mugenzi Profeti ya mwana sivyo na gata hubwo niba kandi nimba takigongugira wibuke ko Yvette ari impfuvya atagira abavyeyi
jewe rero ndakubwira namba bakuntumye ndakwisabye mama ho ivyo ngira nije ndabizi kandi bureka kundemenaniriza ibi bintakoze ivya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi ubimenye
Zure kakunda bagutara umwana nigiye.
Mwana egeja.
Ndagusabye bizozo muha mahoro rya mwana gwe.
Je sinzi ico ndondera ko nakubwiye. Mama ho ivyo ngira na Yvette nibikuraba. Et d'ailleurs sinzi gituma ndiko ndaharira na wewe.
Kazi kawe.
Bisa ndakubise mama ho.
Dori. Dorine. Eh washinge na nyikawusha. Wa Dorine.
Wi.
Dindira shatu jani.
Nyaruka sha. Wenu wana kutu wa cherewe. Hadu sangira wama ze kuduzi drapo wa bankadre ni tubakira.
Kume na usi gawiti nyafo wa gukuna manoni.
Hei. Deka sha. Ibi nufijara hindu tse wangu.
Deka sha dorine kunyi. Chibi nufijara hindu tse jari kumunzi na uti ikorogo.
Deka sha ivete reka. Hajuri nzu wana soa fatu mugambo wigi kebele ngori mamu. Akawaka wakawa ye wangu.
Teka kumgira dodo. Aho tashi misi yose ushikira ku rufuni.
Ni witwengere shani witwenge.
Mana yanje we wahora wigira umuhatari. Oya koma nawe umva ico twagucuze. Wahora uvuga ngo ntiworema wiga muri secondaire none
ndagutera inkurisha ive. Ubunafashe ingingo yo kuvyitondera wa. Il faut que papa ndamwereka ko basini ta ivyigwa ntabukebuke. Yego yambwiye ko azuhava nkura mwishure.
Oya nawe ntavyo yo kubahuka.
Ati ni we numero papa ntumuzi.
Hewe. Urya rero ndagutera inkuru ndakubonye hari ikintu nagira ndakubwira.
Ivyo mbira byose bivuga unyaruka ntiduceregwe. Bo nkura yandi manota ariko bakabaye.
Umviriza ariko ndo ndakubwira. Urya naho widoga ivyo siwe bigoye wenyene wangu nanje ndabona ko bigiye kunyobera
reka sha ivete kuburiza abandi bwabwenge bwawe nabwo bwanyikiye he ubuho rero ko prof bizozemeye kugusigira mate abo mwigana ntibazomenya niyo waciye
bizozanya ne siwe wundi
akakanya tangwe kuzara kwigisha wamaze kumutora mahinyu
umviriza cyadone no gira icyo mpanuro je mbere ku byo mbona ndahiska kuheba ku
kubera ubuga vete urakomeneza mu mutwe
none ko atanguye kuzarambira ibintu bidatomoye gasha
ivya kubwira bidatomoye nibiki
narakubwiye ko yampaye urufunguruzo gucyumba ciwe
yego none
ubu rero hageze hatangura kuzarambira nganyigicirize mu cyumba cyiwe umva ibyo bintu ari bikigado
Nega kunwenza ibe uti
reka gutwenga shadodi aho ibintu birakomeye n'ukuri jewe na uzi cyo mfata n'icyo ndeka
mukama reka mbe ntwenge kukuranyisha urajanga ukigira kana n'urugiye mu cyumba cyiwe wobiki
nditinyira mama wanje
nta nakimwe ntanugira bizozaragya
kubera ikatemera ko twigira muri sala urazi honye ninge naguma nkora ko
umviriza wa mwana we ndakubwire ibyo ukunda kwigira kajuju nimukeneye kumenya ibyo bizoza zokubwira byose uravyemera sino watemutsa sanawe
Eva na Francine igikwayo wanamenda kupanga fresh
ndekura tidiyo ndagusabye je nuze kubura nkoro
yewe gyani bi
kantamwe yashyo guta je nduko ndiyige
none nuburi ikintu cyo shashaka sine nawe gira hino
none shaki ndekura tidiyo none shaki
oya
vuga cyukane ha mugendeje nigi
je gabash abadada mara ha mukanyica none nkuburi kuranga yabaza ko ariho ncangenda cyane
mu majambo make yushaki
Mbida shanda kupanyo fresh. Entroga suya ange duhava dukora. Hey. Na kime nize mu.
Nenu shaka.
Kata hafichanu ze.
Yeah?
Uchuvi mba nao.
Nabindi.
Nabindi la seko na yeo na vitu anzo chanda kukunda kunda.
Sigilo non. Hiyo singenei.
Uratangu yinu zimuro farelo. Igira ngaha.
Mbuka jidio ni wadra kushwe wabudewe.
Oh, you just catch up to zero, Zem. Here, how could you be? Because you can't be Kwanese. Nana, Kim and Ize, one of the Zuman, you've
seen the girl you sing the Queen when you would behave. When I did what you couldn't give him.
Uvenan, Jabba knows the Muslim man of Morange when you live.
Convican, you don't have the query.
Quera?
Sing another good Kitan, hook again. Umvije ibintu nuka
wanyonyiki kagayo kawe ubuze wajengo ndanuka jewe jidiyo
igirayo mbisa
ndakubwasa jewe duranzi ga wangu ndagutwika ubunyene bace bashaka banyirukana umva ngo jenda nuka eh
ko umva rero umugabo nkubita
eh ibyo nibiki ibyo nibiki muri ibyo musare jidiyo na Francis nibiki
oya mesi je jidiyo sinchandenderako
Prof.
Asanze ni cyari nziko ndigira atangura kumbwira ngo nze kumwerekana muri enteho yange.
Je rujye narivuze jewe.
Uharira.
Rekuzugwa rurutwe.
Didio stop. Urarongo umwanya wawe.
Iki arashobora kunuka jewe yibaza ngo birijana. Nuna vuge fye. Arabe ko naca ndamubgasa ubunyene rishano cy'umukobwa.
Urumva meshi.
Didio. Reka guturenza amajambo menshi. Hora.
Numa kubera iki ga prof. Ko atakubwira ingene rekarano kango ndanuka jewe jidio.
Eh?
France ndanuka jewe isubiremo. So if you can call umukobwa yarezwe ndakwereke n'iza bavye yataguhaye ndayiguhe.
Bon, ubu rero birahindutse. Jidio hanze sohoka. Ubu nyine tuzanga muri salle de prof. Okay. Ubu rero turi babiri gusa. Kwega intebe wicara umbwire ingorano ofisi. Jidio.
Sawa.
Jidio, ubwo nuna kusigaye urengeje. Izonge so wadukanye utahorana nibiki. Keski so pas.
Oya meseje ntange sunadukanye.
None ibintu byo kwamuragorana mwishyura ubuza abandi kwiga kutabihorana. Ufite ingorane ihe gaje.
Je ntangwane fise prof.
Basi hoho Francine mufike.
Je nacho dupfa. Je ni mumumbaye zicandonderako. Ashora kunyifata mugwa akantu gatacamira kweli.
Yakuvuga uhazuka. Vuga ukeke kandi mu rupfaso ni ntangere. None ugomba nkankamire nanje.
Oya, gusa je Francine mumwihanize ntazosure kungira kamanyama.
Yakugize iki?
Ya nuzi,
nje
nanuka, jewe.
None gashaje dio. Kari wewe wamusanze mu kibanza ciwe. Niyumva kari wagiye kumukoroza.
None si nicara nshaka ga prof. Ugira ngo intebe niyo yakuye muhiri wawe.
Urumva ya manyama yawe gajid. We ntane ufise wicara ko mwishuri. Ubu rero wabigize ubuhizi kuzuragora abandi bana ariko barigi.
Bangize ko abanyama turahigura nyene. Haje kunzanira ho urofa jewe.
Nuko uvuze. Agajidion wana kugeo giringora ni mubuzi ma wewe. Awani wa hindu ringenda hakirikari.
Neje wana giziki.
Waruku ye kubona kuri mfu.
Chendabi hizi.
Ukariki binu vju bandi bandi. Ukiku kaminya mngishure huko kazoza kawe karinga hanyene.
Nuhuti izarabaho.
Nuhuvingenda guanuru kanga kumbu. Uzoku ichu zata kubigira.
Mbazi.
Ehe, torikaramu, sinyanga.
Sinya kubeli.
Sinyanga.
Kubeli chi?
Ndagukura manota ya derangement en classe. Naho nyene kuko nzi ingorano ufise. Ahandi ho byari kugukomerana. Be kuva hasi ujaye. Erega ntibirahera.
Ego kweri ngo sinye nkuru amara atakosa ufise. Ubwenge ngo hamubukura ega prof.
Nusinya.
Eh? Nabyo nsinya.
Aho none nakuri kuri kwegera ingorane z'ubusa. Sinya ningoga usubire mu ishuri.
Si sinya.
Kubera
je namwe twaza karenganyo ni kubera iki
nukuvuze
nukwe hamacha baje nkugwa manota
uri kuri afyina ngaya kandi byokomera nimburi uwo mpanura sinyanga ndagukura manota mabiheri
kwaje acho je singe na sinye
eh
majanga umukigira bikoko
uti
ndego ndo je jyo nkangwa nubusa
eh
bisa nigire
okay gena mugaho sindagusange mwishuri ntabana bibitandiro nkene nga mwishuri wanje
ayo mashira nyonze nabico nzoba ngo nuko ntayize
eh
nuti zarabaho
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
What you want, baby, tell me what you need. Give me your key to your heart and let me open up your treasures. Ngira senimbari ngomba niyemeje kugwa n'urugamba imbari bintu byishaka nzurara majoro mwicho kumwe
erega ni wewe nkunda na utavyumba
ayaya
umutima nibitekerezo warabitwaye
Baby, tell me what you
urambabaza.
Semu na chokita.
Urambabaza.
Nambiyo na chokita.
Urambabaza.
Baby, tell me what you
urambabaza. Urambabaza. Baby, you're my controller. My remote controller. Now you the one, my provider. Nani taku jali kwenye rana shida. Eregu mutima wala utwaye.
Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika turabashimiye cyane byimazeyo mugire umugoroba mwiza
nashira numba
urambabaza baby tell me what you
urambabaza
semu na chokita
urambabaza
nambiye na
urambabaza
baby tell me what you
urambabaza urambabaza baby you're my controller My remote controller Now you the one, my provider Nani taku jali kwenye rana shida
Eregu mutima wala utwaye
Buli munsi numva no kuberu wawe Ese waja tukaguma na milele Uzira here so yo malay
Erega ni wewe nunda na utavyumba
Ayaya
Umutima nibi tekerezo wala vitwaye
Ayaya
Jumbaba bara
Shavura na
kwa
unachokurambaza nambi unachokurambaza baby tell me what you need. Sema unachokurambaza.